Bakunzi ba radio umurisho turabaramukije akanika kanya kukumviriza ndondeza mushikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro ndondeza cuno musi kigiye kubaganirira kubijanye n'ifatwa be n'ibugurengero ry'abasore babiri Bienvenue Ndacyayisaba na Jérôme Ntakarutimana babuzwe irengero kuva ku igenekerezo rya mbere Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ikiganiro ndondeza muramaze kukimenyera, murazi ko mu mwanya wa mbere tuca tubaha umwidondoro w'abafashwe bakabugwa irengero ryabo. Mu gice kigira kabiri naho tukaza kushimika ku bijyanye n'ingene bafashwe bakabugwa irengero ryabo, eka mbere n'ibyakozwe bijyanye no kubarondeza. Bienvenue Ndacyayisaba be na Jérôme Ntakarutimana n'abasore babiri basa n'abangana bafise byinshi bahuriye ko haba mu bijyanye n'amashuri yabo, ubuzi, eka mbere n'ibijyanye n'ibyiyumviro byabo bya politike nk'uko mugiye kubyumva. Bienvenue Ndacyayisaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo icyenda na rimwe, akaba ava ku mutumba wa Namande aho ni muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Mukaca kandi mwumva ko Bienvenue Ndacyayisaba yabuzwe irengero afise imyaka mirongo ibiri n'icyenda y'amavuka. Bienvenue Ndacyayisaba yabuzwe irengero kandi amaze umwaka yararangije amashure yisumbuye aya bita Humanité Générale, akaba nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bajyango biwe bariko baritegura kumuronderera ko yoje gutangura kaminuza yabigenga. Mu kurindira ko yoshobora gutangura kaminuza, Bienvenue Ndacyayisaba yaciye araba ibyo yoba arakora. Nk'uko twabibwiwe n'abamwegereye, Bienvenue Ndacyayisaba yari afise akabutike yadandarizamwo aho iwabo muri komine Rusaka. Ikindi twokongera ko nuko Bienvenue Ndacyayisaba twumvise ko yabuzwe irengero yarakira umusore akaba atamwana twumvise ko yoba yarasize. Mugenzi we nawe Jérôme Ntakarutimana yavutse nawe nyene kuri uwo mutumba wa Namande ariko mu gace batubwira ko ari ako hirya aho bita mu micamo, aho turacyari kandi muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Jérôme Ntakarutimana we yoba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo icyenda na gatatu, aha mukaca mwumva ko ashobora kuba yabuzwe irengero afise imyaka mirongo ibiri n'indwi y'amavuka. Co kimwe na Bienvenue Ndacyayisaba, Jérôme Ntakarutimana nawe nyene yari aherutse kurangiza amashuri yisumbuye aya bita Humanité Générale. We nta kazi nawe nyene yari bwaronke, akaba yari yitegurira kujya gutangura amashuri ya kaminuza. Co kimwe kandi na mugenzi we Jérôme Ntakarutimana yabuzwe irengero akiri umusore, akaba atamwana twumvise ko yoba yari bwaronke. Mu bijyanye na politike, Jérôme Ntakarutimana na Bienvenue Ndacyayisaba bose bari abanywanyi b'umugambwe utavuganwa n'ubutegetsi CNL, kandi bose uko ari babiri twumvise ko bari baragize umwete ukomeye ku bijyanye n'imyiyamamazo no kumenyekanisha umugambwe CNL mu kwitegurira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri aya matora Bienvenue Ndacyayisaba we yaranitoje, akaba yitoje mu nama mpanuza jambo ya komine Rusaka aho nyene mu ntara ya Mwaro, akaba yitoreje ku mutumba wa Namande. Nayo Jérôme Ntakarutimana twumvise ko yarajejwe gukurikirana ibikorwa by'umugambwe CNL ku mutumba bita Rucunda, sinzi ko izina ndarivuze neza kuko nsomye uko ryanditse, batubwiye ko ari Rucunda. aho nyene muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Icyo twashoboye kumva kubera bino bikorwa n'umwete wabo udasanzwe bari bafise mu bijanye no kumenyekanisha umugambwe CNL, nuko bano basore babiri bari bamaze gutega ubwoba. Umuntu yaboneka ko yarababangamiye cyane muri ico kiringo yakunda kubagabisha yari umuhisi Egide Kwizera. Icyo gihe yari umunyabigega wa komine Rusaka, tuvuze umuhisi kuko abagiye barakurikirana amakuru yo mu kwezi kwandamukiza mu mwaka wa 2021 abano uyu Jerome bambe uyu Egide Kwizera n'umukenyezi wiwe bahavuye bagandagurwa mu gitero cyabereye aho muri komine Rusaka, igitero cyahitanye n'abandi bantu bose hamwe abahitanye bakabashika indwi. Naho twumva ko hariho iryo terabwoba, naho twumva ko bano basore babiri bari bafise bino batera ubwoba, icyabuza ko bubabandanye umwete wabo mu mugambwe wabo wa CNL. Kumbure akaba ari byo bisigura ibyavuye bashyikira bijyanye no gufatwa bakabugwa irengero ryabo. Ubu rero tugiye guca ku gice kigira kabiri kijyanye nyene n'ibyo by'ingene bafashwe bakacabugwa irengero ryabo. Aha twabanza kwibutsa ko mu kwezi k'umunani mu 2020 hari igitero cy'abagwanyi cyavuzwe, icyo gitero kaba cyitiriwe cyane umuhari Red Tabara. Icyo gitero cyahereye mu ntara ya Rumonge, mu nyuma kirakwira abagwanyi bavuga ko bagiye baraca mu makomine atari make mu ntara zitandukanye z'igihugu. Muri ayo makomine abagwanyi bavuzwemo harimo komine Rusaka mu ntara ya Mwaro, aho hari amasase yavuze n'ahatagitero nyezina umuntu yovuga, kuko hatigeze havugwa intambara hagati yabo baroberi ba Red Tabara be n'abajejwe umutekano aho muri komine ya Rusaka. Ku igenekerezo rya 31 Myandagaro aho nyene mu 2020 niho wararongoye igipolisi mu ntara ya Mwaro OPC 2 Agaton Kasa yagenda ku mutumba wa Namande aho nyene muri twamaze kuvuga muri komine Rusaka, cyane cyane yatumbereye urugo aho Bienvenue Ndacyayisaba yaba, agenda agiye gusaka ugo rugo. Imana yarakinze kuko abari barondekwa cyane muri uwo munsi yari uyu nyene Bienvenue Ndacyayisaba na Jerome na Karutimana. Ako kanya Agaton Kasa na polisi biyo wajya gusaka basanze bano bantu babiri atariho bari. Ntitwashoboye kumenya neza ko Jerome na Karutimana na Bienvenue Ndacyayisaba bo bari bamenye hari waburiye ko bagira bafatwe baraheza barahunga, nuko bari basanzwe bafashe umugambi wabo iprogramme yabo yuko baba batahari bagiye kumugwa mukuru w'intara ya Murambya. Icyo bikoze Agaton Kasa n'abapolisi ntibashoboye gufata uwo munsi Bienvenue Ndacyayisaba na Jerome na Karutimana. Bamaze kubabura bahavuye bavuvudikira abandi basore batatu bahasanze. Muri abo harimwo murumuna wa Bienvenue Ndacyayisaba yitwa Ige Bukuru. Ige Bukuru yari umwana w'imyaka 17 yiga mu mwaka w'8 kuri sekominare ya Shombo. Barafashe kandi uwundi musore yitwa Fabrice Nduwimana ava mu Rucunda cyo kimwe n'uwundi twumvise uwundi musore yitwa Pacifique. Bano basore batatu Agaton Kasa yaciye abajyana ku mugwa mukuru wa komine Rusaka, maze abajyana ku mupeji waho. Uyu mupeji yitwa Desire Mpawe n'Imana arafata akanya wo kukubabaza no kubandika, maze mu nyuma babasore batatu baca bashikirizwa wararongoye iperereza mu ntara ya Mwaro muri icyo gihe witwa Gerard Ndayisenga. Gerard Ndayisenga ni umuntu amaze kuvugwa mu mabi menshi cyane mu isekeza ndondeza, tumaze kumuvuga mu madosiye atari make y'abantu bagiye barafatwa bakabugwa irengero, ahandi nahakunze kuvugwa mu bantu afata agaheza karasa, aranavugwa cyane mu bijyanye no guhohotera abantu ku rugero rudasanzwe. akaba yarakoreye mu ntara zitari zike igina giwe yaravuzwe mu ntara ya Gitega mu ntara ya Karusi mu ntara ya Kayanza yaravuzwe kandi mu ntara ya Muyinga yaravuzwe muri Bujumbura Rirara aravugwa cyane nungaho mu ntara ya Mwaro amakuru dufise muri kino kiringo akaba aherutse guhindurwa araheza arungirwa gukorera ku biro bikuru by'iperereza hariya mwirohero hafi ya Cathedral Regina Mundi kuba bano basore batatu bahawe Gerard Ndayisenga byateye ubwoba budasanzwe mu miryango yabo ari naho baca batabaza maze natwegwe muri ndondeza biradushikira dutangura gutabaza iminsi yose kuva tubyumvise gushika abo basore batinde baboneke basubiye kuboneka haciye iminsi 9 baboneka kuwa 9 gitugutu mu 2020 aho batwawe kuri parke ya Moha mu gisagara cya Bujumbura igihe bano basore batatu bajanwa bara basore bamerewe nabi cyane babonaga ko bakubiswe vyagorana ko batambuka iruhande y'ivyo tukaba twaronse amakuru ko bari bamaze iminsi 2 badafungurirwa ico gihe batwawe kuri parke ya Moha bakuwe mu gasho kiperereza hariya kuri katedrale hafi ya katedrale Regina Mundi uwo munsi nyene batwawe kuri parke bakiye binjizwa ibohero rikuru rya Mpimba igihe abajyango babonye bano basore batatu babonetse ariko abasore babiri Bienvenue Ndacyayisaba na Jérôme Ntakarutimana bo ntibaboneka byarateye ubwoba mu miryango batangura kwibaza ko bano basore babiri bashobora kuba nabo baragiriwe nabi bikomeye mutimbega none Jérôme Ntakarutimana na Bienvenue Ndacyayisaba nabo bahavuye bafatwa ryari mu gihe bano barumuna babo bafashwe itariki 31 z'ukumunani Jérôme Ntakarutimana na Bienvenue Ndacyayisaba bo bafashwe kuwa mbere Nyakanga mu 2020 bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya vyagenze gute amakuru dufise mu isekeza ndondeza avuga yuko OPC 2 Agaton Kasa amaze kubura Bienvenue Ndacyayisaba na Jérôme Ntakarutimana igihe yagiye gusaka hamwe na Amande ku mutumba wa Mambe wa na Amande yaciye atangiriza mu ntara ya Muramvya atangiriza mu gipolisi no mu iperereza bakora ibishoboka byose kugira ngo bafate abo basore uko yabikoze niko byahavuye bigenda amakuru dufise avuga ko babasore babiri bafatiwe ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya mubafashe hakaba ariho imbonera kuri zibiri zari zibazi neza cyane abo nabo yari uwitwa Omer imbonera kuri yitwa Omer Sabo Muremyi beniyindi yitwa Prosper batazi raporo asanzwe ari umunyamabanga wa komine Muramvya bano bose barazinanye kuko bize ku mashuri amwe bose bize kuri lycée communale yo mu Ishombo aho muri komine ya Muramvya nyene bari abantu bazinanye rwose bano basore rero imbonera kure batangira bamwe babiri baraheza babereka igipolisi kirabafata amakuru tunafise avuga ko uyu Omer Sabumuremyi ari yagiye naherekeje ari kumwe na polisi yagiye ashoreye bano basore babiri igihe bajanye muri komisariya ya Muramvya aho benshi bakunze kwita kuri brigade ya Muramvya amakuru twakuye ngaho mu gipolisi i Muramvya avuga ko bano basore babiri no kuvuga Bienvenue Ndacyayisaba na Jérôme Ntakarutimana baci bafatwa barasambishwa aho kuri komisariya ya Muramvya bongera baranahapfungirwa uwo munsi hageze umugoroba amakuru dufise avuga yuko Bienvenue na Jérôme baci bashikirizwa umukuru w'iperereza w'icyo gihe mu ntara ya Muramvya akaba yari witwa OPC 2 Félix Havyarimana kuva bahawe Félix Havyarimana Bienvenue Ndacyayisaba na Jérôme Ntakarutimana na urasubira kubakubita ijisho amakuru yuko bahawe uyu mukuru w'iperereza ico gihe twayahawe na bamwe mu barongoye igipolisi mu ntara ya Muramvya ico twobibutsa nuko hari amakuru menshi yavuzwe muri ico kiringo avugwa ko hari abantu benshi bagiye barafatwa bagapfungirwa ku rugo rwa Félix Havyarimana aho banahohotewe bikomeye cyane hari makuru yamwe bashoboye gusubira kuboneka mu nyuma biboneka nyine kuba hohotewe bikomeye ntituzi ko Bienvenue Ndacyayisaba na Jehome ntakarutse imana wabaramaze iminsi nabo bapfungiwe ku rugo rwa Felix Habyarimana bakongera bagahohoterwa ubuzima bwabo nuko uyu Felix Habyarimana yoba yaciye hamagara bamwe batwara igipolisi n'iperereza mu ntara ya Mwaro no kuvuga Agaton Kasa na Gerard Ndayisenga kugira ngo bafate babantu bari baratangirije ari muranze gushika ubu ntituzi na kimwe ikintu cyashikiye bano basore babiri icyagiye gutangaza bikomeye mu nyuma nuko hari umutahe wavuye muri parke ya Bujumbura Rirar muri isanzwe ikorera mu Kabezi uwo mutahe uja ku muvyeyi wa Bienvenue Ndacyayisaba inamande muri komine Rusaka ukaba ari umutahe watuma ko Bienvenue Ndacyayisaba ngo yitabe n'ingoga parke ya Bujumbura Rirar ibi rero byaje bitangaza gose umuvyeyi mbere n'abamukiri mutahe arabwira ati nimureke kuncurira ndiko mbaza umwana iyo yagiye ndiko mbaza iyo wamushize kuva fatira imuranza none namwe muzaniye imitahe ngo niyitabe parke nkuko mwibaza ko iyo bari muhira iki rero cyagumye gitangaje gose kuko Bienvenue Ndacyayisaba yegukira parke ya Mwaro kuko yaba muri komine Rusaka abari kumukurikirana abitwa ko bari kumurondera yari kwa parke ya Mwaro abandi yindi parke kumbure yari gushobora kumurondera ni parke ya Muranzya aho yitwa ko yafatiwe n'igipolisi hamwe n'iperereza ingene rero haza kwaduka parke ya Bujumbura Rirare nta numwe azi iyo vyazananye abakora amatahoza bakakwiye kujya kubaza procureur wa Bujumbura Rirare iyo vyamuhereye ngo atumeko Bienvenue Ndacyayisaba kandi tweho twari ko dutabaza tubaza uwo muntu iyari nkuko maze kubivuga mwisekeza ndondeza nako tutagize dutabaza turatabaza duciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ku rubuga rwa Twitter turatabaza abategetsi b'igihugu yabo umukuru w'igihugu yaba leta y'u Burundi yabo umushikiranganje w'ubutungane yabo umugwi w'igihugu rabije gataya kazi na muntu CNDH twagumye twandika inshuro nyinshi cyane tubaza hano basore babiri iyo babashyize nta mutegetsi numwe w'u Burundi yigeze yishura kuri ico kibazo gushika uyu munsi ikiganiro tukaba tugikoze haciye amezi munani atawuze irengero cy'aba basore babiri ikindi nuko bamwe mu miryango bamwe mu muryango w'aba bantu bahamagaye wararongoye iperereza mu ntara ya Muranzya no kuvuga ku PCD Felix Habyarimana icyo yabishyuye kwabaye kubatukagura avuga ati jewe nta bantu mfata genda mubaze procureur wa Muranzya nibashobora kubishura kuri ico kibazo ubu rero abo tubona bategerezwa kubazwa ibijyanye n'ibugwe irengero by'aba basore babiri ubwa mbere bwo nuko twavuze ko ari imbonera kuri zibiri witwa Omer n'uwitwa Prosper imbonera kuri zo ngahe Muranzya ziboneye ko zagize uruhara rukomeye mu ifatwa ry'aba bahungu maze izo mboneye ko zifatanije n'igipolisi bacyabatwara mu gipolisi cya Muranzya aha nawe akacyahinjiramwo umukuru w'igipolisi ngaho mu ntara ya Muranzya nawe ateza gusigura abantu yari yafashe iyo yakiye abashyira ubundi tubona ategerezwa kubibazwa ni OPC de Felix Habyarimana yararongoye iperereza aho mu ntara ya Muranzya avuga ko ari we wa nyuma yahawe bano bantu abandi bateza kubibazwa ni OPC de Agaton Kasa ariwe yatangirije ngo bafate bano basore babiri ibyo byose amatwi kwamufatira yateza kuca kurikirana iyo bano basore bagiye ubundi ni Gerard Ndayisenga yararongoye iperereza mu ntara ya Mwaro nawe nyene nta nkeka ko yakurikirana bano basore ateza ko yarakurikiranye ikibazo cyabo abo bantu bose nibo bateza kubibazwa bamwe muri abo baramaze guhindurirwa amabanga nka Felix Habyarimana dukoze ikiganiro atakiri Muranzya ahubwo arongoye iperereza mu gisagara cya Bujumbura Gerard Ndayisenga twamaze kubabwira ko nawe nyene atakirongoye iperereza imwaro ahubwo akorera ku cyicaro gikuru cy'iperereza i Bujumbura Commissaire Agaton Kasa nawe nyene ntakirongoye igipolisi imwaro yaramaze guhindurwa ariko ije ntibibuza ko bo kurikiranwa bakabazwa iyo runo rwaruka rwagiye twonarangiza tunavuga ko ibugwe irengero rya Bienvenue Ndacyayisaba be na Jerome Ntakarutimana be n'inyifato abategetsi b'u Burundi bagiye baragira byishe icyizere abarundi bari bafitiye ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye kuko guhera aho byacye yibonera ko nawe nyene agiye kubandanya ingendo y'intwaro y'uwo yasubiriye Petero Nkurunziza aho abantu bagenda bafatwa mu nyuma bakabugwa irengero ryawo abategetsi nabo bakaguma binumiye ukamengo cyo bajejwe abanyagihugu aha rero niho tuciye turangiriza ikiganiro cy'uno munsi tukaza tuzosubira mu kindi kiganiro murakoze.